dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku ndyane zadutse mu mugambwe CNL urongowe na Agaton Rwasa gushikaho ubushikiranganji bujejwe intwaro mu gihugu hamwe n'iterambere ry'amakomine bufata ingingo yo kuza ibikorwa bya politiki y'uyu mugambwe. Ingingo abarongoye umugambwe CNL babona ko ifise intumbero yo gutobera uyu mugambwe kubijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka 2025. Uruhande rutumvikana na CNL rworwo rurega uyu mugambwe ko uhonyanga amateko agenga umugambwe. Kigane tugiye kubashikiriza twaravuganye n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa hamwe n'umuvugizi w'uyu mugambwe Terence Manirambona kugira ngo batubwire aho ibibazo bihagaze. Reka dutangire n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa.
Mushikantahe Agaton Rwasa murongo w'umugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mutoye kugira ngo bwanye ni radio ijwi rya Amerika. Nashaka cyane cyane tuvugane ku bibazo biri mu mugambwe muri iki gihe mu mugambwe wanyu CNL. Hari n'abatangwe kuvuga ko hashobora kuba hari ari kwashaka kugira hagiye koneka CNL nyakuri. Nashaka mu majambo make cyane rwose mutubwire ibintu byifashe gute muri iki gihe.
Muri iki gihe uko byifashe nuko tubona yuko umushikiranganji yafashe ingendo n'umugambi wo kuburabuza ibikorwa by'umugambwe, ibyo akabigira mu gufata ingingo zinyuranye n'iby'amategeko ategekanya ku bwa mbere na mbere. Nimba yovuga ngo hariho kutumvikana hagati y'abantu bari mu mugambwe, ntashobora guhagarika ibikorwa by'umugambwe kuko umugambwe nta cyaha na kimwe ufise imbere y'iby'amategeko y'igihugu. Ikiya kabiri ni uko abo bantu bavuga ngo bafise ingorane, ingorane tubona bategwa n'abo bategetsi kuko nibo babaye imigi. Kuko twaratunganije ibikorwa turi kumwe, mugabo babonye batabaye bari mu bibanza bashobora kubandanya bonona ibikorwa ku nyungu z'uwo mugambwe nyine babakoresha, bahitamo guca bavuga rero yuko byose ari ukubisivutsa ibuti. Ubushikiranganji nabwo bugaca bwihindukiza mu ijambo bugahakana ibyo bwemeye nkuko nabo nyine bahakana ibyo bakoze. Aho urumva rero ko ndi ngorane
abo bantu mumvuga umushyira ntaye gato. Abo bantu mumvuga ko bakorana n'ubutegetsi saba ari mu mugambwe wanyu CNL kandi bafite n'ibibanza bikomakomeye.
Yikome kuko twarabonye ko hari ingendo yuko hari abantu bagira ibintu byose bishoboka kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bise n'ibisinziriye. Hanyuma bivanye n'uko ibihe biriko biregereza, turabona yuko dukwiye kwicara tugatunganya gushasha amategeko y'umugambwe kugira tuyaroranishe n'itegeko ry'igihugu rigenga itunganywa ry'imihingo. Kuko iryo tegeko ryashyizwe ku gikumu, ubu Burundi kuko iryo tegeko ni intara zitanu, ni ukuvuga amaprovensi atanu, amakomine 42 hamwe n'amazone 150 n'imitumba n'amakaritsiye 344. Ubu rero kugabo bantu kirazira yuko twe twoja uko iryo tegeko ritunganya igihugu riri be n'umushikiranganji agaca bashyigikira muri ibyo mu gihe iyindi migambwe iriko iritunganya yisunze iryo tegeko. Bakavuga ngo hari abaje ngo boca batakaza ibibanza, mugabo baragiye mu ikoranira kaminuza iminyanyuro zigahinyanyurwa bagatera ibyumviro kandi bikemerwa n'ikoranira kaminuza, bagaca bavuga ngo ntigisunze amategeko. Umushikiranganji mu kunaniza ngo nitumwe ibyegeranyo ngo by'inama zitegura, akirengagiza yuko inama z'ibiro bikuru by'umugambwe zidatanga raporo zitanga icyegeranyo umushikiranganji. Ibyo twanarona na mananiza ni ibintu byo kwirondera ibyifatikizo kugira ngo bahurizemo iterambere ry'umugambwe.
Abo nyine bavuye mu mugambwe wanyu Mushikiranganji Agaton Rwasa barafise ibirego bashikiriza, bakaba bavuga ko umugambwe usigaye uhonyanga amategeko bakaba bavuga ko n'amanama basaba umukuru umugambwe atabakaryo ko gushikiriza ibyimbyo byabo eka nizo nama atazibaha ibyo mu bivuga kwiki
sibyo sibyo na gatoyi kuko abantu twarakoranye amanama yo gutegura icyo koranira kaminuza inama zika zitanu ya mbere itariki 16 z'ukwezi k'umunani umwaka uheze ya kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kwa munyonyo umwaka uheze ya gatatu mu kwezi kwa mbere itariki 14 ya kane itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri ya nyuma itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu kuvuga rero ngo ntibarimo ngo mwitegurwa ngo ntibari barimo sibyo iyo bavuga rero ngo hariho ngo bitakozwe amanama y'ibiro bikuru abaserukira intara baba barimo abo nabo bagwiza guca bajyana ibyavuye mu ibyafunditswe n'ikorera n'inoze n'ibiro bikuru mu rwego rwabo kugira ngo bumvirize batere ibyiyumviro by'abo barongoye batabikoze uno munsi baca bagaruka ngo umugambwe wakoze amakosa aho kuba nyine bukwemanga ko bakoze amakosa ko batakoze icyo babwirizwa gukora kira noneho ikoranero kaminuza abo bose byega bari baririmwo barahawe ijambo uvyashikiriza aragishikiriza ikoranero kaminuza rirapfundika kandi ikoranero kaminuza niko rwego rukuru rw'umugambwe igitangaje yaba abantu badafise umutima wo kurondera gusambura byogenda gute ikoranero kaminuza ribe ibyo ripfunditse bikorerwa akazi tugirama ingendo hagati mu maprofesa atanu mashasha mugabo tukabona nyine ko basiba batanicyo bavuze bamwe bamwe hanyuma inyuma y'ukwezi n'iminsi 18 akaba ariho baza kuvuga umushyikirizi avuga ngo ntibyakurikije amategeko we nyine ariwe yatanga n'uburenganzira bwo kwa makoraniro kaminuza aba yari kubona ko bidakwije amategeko akabirekura urumva kubera igihagararo kubera ikibanza we wafise kandi noneho kuri we umugambwe wonone usambutse kuri we nisawa kuko umugambwe wiwe ucusagarara gwasagamba
abo bari mu mugambwe
gutyo ntibisanzwe mugabo nawe nyine ntibisanzwe kuko iyo amaze kuba umutware abwizwa gutwarira bose abwizwa kubaho ku neza igihugu ntagomba kuba akorera umugambwe wiwe
ariko naho mutunga agatoki ubutegetsi indyane nyamukuru ziri mu mugambwe wanyu hariho kandi abo muvuga ko bakorana na leta y'u Burundi hariho ibindi birego bavuga ko nigenwa ry'abaserukira umugambwe mu ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa Afurika yara naho nyene bisa n'ibitagenze neza hari icyo mwabitubwira ko
ibyo nibyo bifatikiza kuko nta namwe bo kwerekana ingingo imwe yaba y'amategeko y'igihugu yaba y'amategeko y'umugambwe yoba yararenzwe nta namwe ikigira kabiri ku bijyanye n'abagenwa muri ibijyanye biriya nta koraniro kaminuza ribanza kwicara ngo umugambwe gukenya uyu cyangwa gukenya uriya nta namwe byabaye ibyo rero urumva barondera ibyitwazo uyu munsi bakavuga ibi ejo bagahindura bakavuga ibindi igihe ejo bagahindura bakavuga ibindi no kubwira yuko ibyo byose atacyo atari ibibazo kuko iyo biza kuba ari ibibazo none ko ibyo bashaka byari byari byashitse bagakorana n'ubwo butegetsi bukishyiriraho ubwo bushatse ntibari kunezerwa ko abo natanze nk'abakandida batabaye aribo bajyayo ntibyari guca bigarukira ngaho none uyu munsi babyidoga ngo bizanike kandi basubire inyuma bagire gute
ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu Burundi buvuga ko bwahagaritse ibikorwa byanyu byose ko hashobora kuba intambamyi reka n'ubwicanyi hari n'ibirego bivuga ko hari umugambi gushinga CNL nyakuri hakurya vyama vyashitse mu yindi migambwe hakaba ngo n'ubwicanyi ivyo vyo mubivuga kwi
ivyo vy'ubwicanyi nibaza ko ari ivyo bitwaza kugira ngo batange uburemere bw'ivyo bariko barakora ubu koko yobaye hariho ubwo bwicanyi avuga ababutegura ntaba yarabafashe kwatanumwe yerekanye ubwo bwicanyi yobona wewe wenyine abandi batabubona nubwicanyi bumeze gute canyaho ni ukuvuga yuko ariyo maremere ntajya bategura canye bateguye barondera igere bubishyira mu ngiro icyo ni ukubwira ni uko umugambwe CNL nturi mu nzira y'intambara umugambwe CNL nturi mu nzira yo guhungabanya umutekano w'ubucanyi w'uriya ibyo rero je mbona yuko ni ibyitwazo kugira ngo asobanure izo ngingo ariko arafata zinyuranye n'uburenganzira bw'umugambwe zirengeye mbere n'ububasha bwiwe kuko ibikorwa by'umugambwe kugira ngo bihagarikwe mu gihe wakoze amakosa ni sentare iheza igafata ingingo ati umugambwe ku makosa n'aya n'aya ibikorwa byayo ntibihagarare mukaba wewe rero urumva ubu yabaye sentare ubu yabaye byose ingorane
bikatwereka
naho nyene akavuga ngo yarituwe ngo harabamwituye none bamwituye kuko atahamagaye uburongozi bw'umugambwe kugira ngo atubwire ibyo ngo bibazo twivuganeko
bikatwereka
babo bamwituye batahejeje ngo batange kopi mu mugambwe twebwe turafise akangonongo n'uko permanence ko zabazuguruye ko batigira baza ngo bavuge bati ariko twe turafise ikibazo n'uko
Ika tukaruke kumjane nziri hagati mu mugambwe CNL muri iki gihe hariho icyifuzo canke imigambi y'ukwegera abo bari ku rugo rundi ruhande kugira ngo ibibazo muhereze mu mugambwe
ibibazo kubereza mu mugambwe nicyo twifuza kandi ibyo twari twifuza kuva kera mugaba bobo burumva yuko ubu bavuga bati ni mushikiranganje ndiwatoro umuti w'ibibazo byabo mu mugambwe ikoraniro kaminuza rivuze titi tubigenze uko urumva ko ikitabahibaye n'umushikiranganje acaza kugitorera umuti uwo mushikiranganje nawe akavuga ngo akeneye ko abantu ngo biyuzuza mugabo ngo nta nama bashobora kugira atari watanze uruhusha ko bagira inama ntiwumva yuko aho harimo imitego
ku bwanyu amaherezo n'ayahe ibyo bibazo bizatora umuti gute
ku maherezo kuri kuzotsinda ibinyoma
kuba izo ndyane zadutse mu gihe imigambwe myinshi iri kwitegura kuzohiganwa mu matora mu Burundi mu gihe isiguro
twe tubiye isiguro yuko umugambwe uri ku butegetsi uronda kujya mu matora wonyine kuko abo bantu naho bawo umugambwe CNL sabo bagiye ngo bagiye guhiganwa na CNDD-FDD bo barabagenda kumwe ku yindi migambwe bacavuga ngo bagize ngo runani ngo kugushikisha umugambwe uri ku butegetsi ibintu nka mwene ibyo tumaze iminsi tubona mu matora abaye injoro zibiri zose
umugambwe CNL gushika uyu umugambwe utarimwo imice myinshi muri iyi porona harabaye imice kandi umugambwe uri ku butegetsi CNL-FDD harabaye imice mu migambwe itandukanye hariho za nyakuri za Frodebu ku bwanyu ni kuki ivyo bintu bikunda gushika mu migambwe mu Burundi
bishika kuko ariyo ngendo y'ubutegetsi ubutegetsi ntibushaka guhiganwa n'imigambwe ikomeye buhitamwo abo bugira basoma mbike bukabafasha kwigumura ku migambwe barimwo hanyuma iyo migambwe nayo rero bagacara bakora ibishoboka byose bakayiburabuza kugira ngo ibyo bashaka gushika ko babishyikeko mugabe iyo ngendo nta nyungu na ntoya yazanye mu gihugu yaba niyo CNDD-FDD ntacyubwa ngo yarabyungutsemwo kuko ibyo teye iteka igihugu byarushije kunyuka uyu munsi ugiye kuraba ingorane ziriho mu itunganywa ry'igihugu ntabwo ziterwa n'uko hari umugambwe CNL kuko intwaro yose na CNDD-FDD yonyine yayihariye ibintu byose ubuzi bwose bwa leta mbwa ibintu aho gutera imbere biguma bisa n'ibiyangara bari bakwiye kumenya rero yuko nk'abatware icyo ariko baranzishinga kwari ugutorera umuti ibyo bibazo by'igihugu aho kurondera kuzana kandi injyane mu migambwe nabo badi bariko baragenda bigana abo bandi babigiyemo kare bari bakwiye kuraba mbega abagize iyo ngendo hambere aho inyungu babikuyemo ni iyihe kumbona bamwe n'ubundi bahereje n'ubundi kutabakomoka kandi bitwa ngo ntibasoma mbike n'intwaro n'ubutegetsi ivyo vyose rero vyari bikwiye kugurura amaso bamwe n'abandi bakaraba ikibereye igikwiriye icyo ari cyo kuko inyungu z'igihugu zisumba ikindi icyo ari cyo cyose igere inyungu z'abantu inyungu z'akagwe k'abantu zirutishijwe inyungu z'igihugu igihugu sinzi ko kizoheza gitezwe imbere n'abandi ryari kuko ingendo mbi iba ari mbi nyine ntishobora gushikana ahantu heza na buhoro buhoro
ariko muradomye urutoki ku butegetsi uruhago warufise mu ndyane ziri muri CNL ariko izo ndyane nk'uko twabivuze zarabaye mu migambwe myinshi cyane rwose kandi ku butegetsi butandukanye atari bwa CNDD-FDD ikintu abategetsi abakuru b'imigambwe eka abanyamigambwe badakora neza ni ikihe
erega si ukuvuga ngo abarongo imigambwe ngo ntibakora neza cyangwa ngo bakora neza igihe cyose umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi wewe uwumva yuko kumbura ibyo bakora utabishyigikira uko babyipfuza ijana ku ijana bakwita umwasi barose rero umuntu ashobora kubapfukamira ati ntacyo je nimumbe nimirire nta ngorane bake bakora ibyo nyine niko byabaye kuri iyo migambwe itandukanye ariko kandi icyo twavuga ni uko none ko ibyane zabaye hagati mu migambwe no muri Sainte Devote nyine ubwawo mu burongozi abantu ntibumvikane no kwa karorero 2015 ibyo bise ngo abafrondere none ko batavuze ngo igihugu kigira kingo ngo kigira kigwe mu mpanga ngo ubwamwe ngo gukomerara ikorane mu bwamwe ngo umugambwe barawuhagaritse uyu munsi none igitandukanye hagati y'ibyo bihe n'ubu ni ikihe cyo tuba umushyirakanje afata ingingo zingana ku cyuho hano je nuvuga nti notera nakamumbira abamukurira nimba batamutumye bamukebure bamuhanure ibibazo biri mu mugambwe ni umugambwe ubitorera umuti si intwaro ibitorera umuti
mu kanya gato kandi ngusozera murizeye ko izo ndyane zo zamaze kurangira imbere y'uko amatora aba mu 2025
intwaro yokura mu kuboko yokura mu kirenge cyo kumvikana mu mwanya muto cyane
agatumwa rwasa umukuru mugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mu hari radio ijwi ry'Amerika
murakoze
namwe kuri mwanya mwatwaye tukivuga kundyane z'umugambwe CNL tukaravuganye kandi n'umuvugizi uyu mugambwe Terence Manirambona nawe nyine atangura tubwira ibibazo biri muri uyu mugambwe
Mushyentahe Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mutengo muganiye ni radio ijwi rya Amerika nashaka tugaruke cyane cyane kundyane eka n'icuka kibi kiri mu mugambwe CNL muri iki gihe mu majabo make ibintu byifashe gute
nibyo nkuko mwivuze mugambwe CNL madinisi mu cyuka kitameze neza arashya amezi ashi ku munani ariko no munsi nje cyuka cyagiye gihe ha gutora inyishu cyateye kibura inyishu cyane gushaka naho bazishaye hakati mu banyamugambwe inyishu maze kubura hagera n'abitura mbere mu bushyirangani bigeze gukurikirana ibyo bigambwe bene rwana bwe twumva yuko abashyira ingingo yuko bihubanze mu bantu bihagari kwa kugira ngo bagasaba yuko bari mu gambo kucarana muri make nawe bishuka kigeze ariko mu nkundiye ndabigira ko nababwiye ari imvono imvano iyo nshakanguriye
ego me ubwa mbere na mbere imbere mu kutubwira imvano imvono imvano mutubwire aho ibintu byahagarariye ni kuki mutashoboye kumvikana ibibazo bihagaze he
ibibazo byatanguye muri ubwo kwaciye kirengo cy'aba amezi munani cyatanguriye ku makuru yazananye ahantu tutamenye avuga yuko hariho umugambi w'abantu bagomba gushinga umugambi sinyeri nyakuri n'abagomba guhunga ubuzima bw'umukuru w'umugambi aya makuru yari yazanywe n'umukuru w'umugambi wenyine bwiwe hanyuma ntiyashoboye gutanga umuco kubivugwa kuri ibyo bintu niho mu nyuma yaho haciye hasohoka urutonde rw'abantu 14 harimo abagize ibintu by'umugambi harimo abashinga amateka harimo n'indi mirongozi bwo mugambi ku nzego nkuru aya makuru asohokana ku mbuga ngurukana bumenyi asatuma rero ibintu byunyuka kuko hagumye havugwa uruntu haba gusaba ko hoba inama yotuma uyu mugambi twicarana inzego zicarana hama ibyo nama ntibashoboka gusa n'abandikwa makete ayo makete abo yinshu byagiye gufata inzira buke buke aho abo bari baremetswe intebe ishushe akabura ibyemezo bandikiye umukuru w'umugambi bamusaba yuko by'ukuri yoterera inyishu ikibazo kiri mu mugambi baga iyo kete basabaha ikopi umushyirangahangi niba yaciye atuma ko umukuru w'umugambi maze amusaba ko yokwicaraza uyu mugambi tumaze kwicara rero twavuganye bitari bike ariko turasanga yuko hari amakuru atariyo mbere bashaka turavuga ko ibere ryayaze ariko twavuye dusanga mu nyuma ko hari gusaba inkwe ku maso no guhekera ku nyonzo kuko aho gutora inyishu hagumye havuga amajambo abumva ko ndahumuriza atubaka umugambi nka mugambi
ayo makuru y'uruhagarara ayo makuru y'ubwicanyi yavuye kuki icyateye niki
twebwe gushika ubu ntituramenya icyateye kuko murumva yuko yazananye umukuru w'umugambi we yashyikiriza mu nama mugabo ntiyavuga neza aho yazananye turanasaba yuko twoyicariya tukamenya ayo makuru imvo n'imvano yazo cyanke icyo ishagamije uwo mwanya ntiwabonetse ga tubyicarire icyo gituma rero ntibiri kuri bimwe biyangara kuko abantu bagumye bikekana binubana harya naho mbere bamwe umutekano wabo ubangamirwa nka gihugu wanjye barambuje no kwinjira mu ngo y'umugambo yiriye mu nama sinamenya ababitumye ndabaza mbere ni kwereka ikigenzi nashaka kuririra ndi umwe mu bagize inzego nkuru z'umugambwe ni ukuvuga harabuze nyinshi ku buryo abantu bamenya ati habaye iki haragaho n'imigwi y'amatohoza umugwi mbere habaye imigwi ibiri umugwi wa mbere watanze ikiganiro witwa n'umugwi byavuyemo umugwi wa kabiri nawo uratanga ikiganiro nyinshi zegeranye kiza gihishije ku buryo n'ubu ntigize kimenyekana turi n'ibirimo mu gihe abo bagirizwa ibyo bintu babuze ibyemezo ariko hakaguma hari ibintu kwinubana n'amajambo yashyikirizwa bumva by'ukuri ko atarayubaka umugambwe ayo gutatanya abantu na cyane cyane mu rwego nkuru duherekwe by'umugambwe
mwavuze ibirego byavuze ko hariho abashaka gushinga umugambwe CNL nyakuri indyane zigabura imigambwe zamazabaye mu Burundi murasha kutubwira abo bandi bari muri iyo murwi usa n'utarikiri kumwe na CNL banganiki barongozi umugambwe CNL bavuga ko akagwi kabantu
nabwo kuba akagwi kukurumba kuko tutamenye aho hazanirwa urutonde rwanditswe kuko urutonde rwaciye ku mbuga ngarukana bumenyi nk'uko nabivuze bakavugamo indongozi z'umugambwe nkuru amenyesha yuko mu bagize ibiro nshingwabikorwa by'umugambwe ubwo rwandiko rwavuga mu majwi abashyika batandatu mu bagize ibiro by'umugambwe naho ubwo rwego nk'uko tubisoma amategeko bivuga yuko rugizwe n'abantu 210 muri bo baremezwe iyo ntibishushe murumva yuko byerekana yuko sakagwe k'abantu ni inzego nkuru z'umugambwe murumva yuko niyo hagize n'umuntu asanzwe cyangwa ikintu cyose gifite ubuzima iyo kigize ingorane ku mutwe umutwe biratuma n'ibindi bimba byose byonaka ugasanga ntibigenze neza murumva rero sakagwe k'abantu abantu batandukanye 10 kurumva yuko tugiye mu ntara abantu twagiye tubona bagirizwa ibintu biriya imigwi bimwe bita amagurupe WhatsApp abantu babikiyemo bamwe bakavuga bati ubu ntumushyiremo n'amajambo amwe mbere yerekana yuko abantu bamaze kugabanya mu mice rero se ikibazo cy'umuntu umwe cyangwa batanu cyangwa icumi ikibazo kimaze gushyikira mu gambwe gushyika no mu nzego zo hasi n'amanywa yo ku mitumba baramaze gushyikirwa na kino cyuka kibi kuko haciye amezi umunani cyarabuze inyishu kandi cyateza kwicarirwa mu nzego z'umugambwe nyine
ingingo y'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati ari nabwo bufite mu minwe imigambwe mwayifashe gute ku ruhande rwanyu
ku ruhande rumwe navuga yuko birababaje ko gushika naho ubushikiranganji bumenya ibiri kubera abo mugambwe byerekana yuko ariho inyishu zitabonetse biciye mu nzego zizwi n'umugambwe kubera abantu babuze uko bokwicarana mwabizi neza yuko no mu muryango no mu ishyirahamwe uwurira mu twa canke se rugo niwe wa mbere afata iya mbere kugira ngo yunge umuryango uguma uri umwe rero ubushikiranganji bumaze kumenya ibiri ko biraba kuko bahavuye bandikirwa navuze ikete ry'ubwa mbere yandikiye umukuru w'umugambwe bakaroha ikopi ariho batumye ko umukuru w'umugambwe ahavuga ati turumva uruntu niraba no mu nyuma hageze gutegura amakoranyo kaminuza uwo mugwi w'abantu bagirijwe ibyo bintu bitagira ibyemezo barakumirwa hama kandi harirengagizwa neza yuko amategeko y'umugambwe atomora neza uko ibikorwa bitunganywa harimwo n'amakoranyo kaminuza cyangwa guhindura amategeko ngenderwaho y'umugambwe nabwo ko rero ku ruhande rumwe babaje kurumva hageze aho ubushangari bufata inyuma n'iyo byerekana yuko abo byega baba batashoboye kwirengera ngo batore inyishu z'ibibazo bafise urumva ku ruhande rumwe babaje hama ku rundi ruhande nahandi bwa yuko dufata ibirwaniko twabonye umushangari yandikiye umukuru w'umugambwe yavuze ati gihe ibibazo n'iby'iwanyu ni mucari hamwe hanyuma muhege mu tubwi cyo mwakuyemo uyu munsi rero turahindiriye nk'uko nabivuze kuba uri serugo kuba ari umukuru w'ishyirahamwe canke umugambwe byerekana yuko niwe wa mbere yofata novuga iya mbere kugira ngo yegeranye inyamugayo yegeranye abo baganiriye ibibazo hama bicarane kuko turazi neza mu kurundi bavuga ngo inama isumba ingimba twokwicarana hanyuma tukabona ibibazo byazananye kandi ndazi n'umuti ntiwabura hari gushaka
murase kizera ko indyane ziri muri uyu mugambwe hagati yanyu baburongoye n'abandi banywanyi zishobora gutorerwa umuti mu gihe musubira mukaja mu nama mukayaga
navuga yuko burya ahantu hari ibibazo cyangwa hari abantu bango ha muruntu ariko n'ibisigura yuko hari ibibazo bitagira inyishu ibibazo byose iyo byaduse abantu bakagira ishyaka ryo kwicara hamwe ntihabe guhekera ku nyonzo ntihabe gusigara inkore ku maso cyangwa kuyayenzira ko ntacobuza inyishu idatogwa ariko nk'uko nari ndabivuze kugira ngo itogwe ni mpaka umukuru w'umugambwe nyine ubwiwe yegeranye izo ntama ziwe no kwita abanywanyi b'umugambwe ahereye ku biro bikuru by'umugambwe hama twicare hamwe nk'uko twari twabisezeranye mu nama twagiranye mu kwezi kwa kabiri twavuga tuti twige imboni imbano kino cuka nyuma ingingo ziberewe zifatwe kugira ngo umugambwe ubandanye gukora neza kandi wiyunze kuva hejuru ku rwego nkuru gushika hasi inyakamugayo y'abanywanyi b'umugambwe sene begeranye kandi basinyiye ku mugozi umwe na cyane cyane muri iki gihe twibirije ibihe by'amatora ariko biraza byari bigomba ko tuba twicaranye tukavugana mbere tukiza ibyo byose byatuma umugambwe udakora neza tukabihinyanyura tukabitorera inyishu hakiri kare hama tukaraba n'izindi ngingo twafata zotuma umugambwe ubandanye gukora neza rero icyizere kiriho ariko murumva aho bihera mwamaze kuhatahura
barongoye ubwambwe SNL muri iki gihe barega umurwi murimwo bita akagwi ko akagwi ko bagakoreshwa n'ubutegetsi ayo makuru cyangwa ibyo birego mu bivuga kwiki
niba yuko niyo bavuga bati nyine y'abantu bari mu bibazo bari mu bibazo bashwanye batase umwe ariyumvira ati no vuga iki n'iki n'ishusho tuma abantu bumva neza yuko bya muntu ariwe mubi ariko aho tugeze ubu ntihakwerekana ngo naka niwe mubi cyangwa niwe mubi umuti ni kwicara hamwe rero nkuko nabivuze sakagwi kukurumba ibiroko by'umugambwe abagize urwego nshinga bikorwa murumva yuko tugende mu ntara no mu makomini ishinga bazo kinyaze gushikwa rero sakagwi k'abantu bakeye urumva rero izo mvugo ni imvugo zerekana yuko no kwita mu kirundi no bita nko kudadaza iri kudadaza rero kurondera icyo kwagize uwundi kuko kuva bivugwa yuko ari abantu bagomba gushinga umugambwe isenyeri nyakuri nta cyemezo na kimwe ntizigeze bivigwa ahantu hagaragara kugira ngo abo byagiye ni twasanga by'ukuri hariho ibimenyetso bigaragara bahanwe cyangwa bahanurwe cyangwa basaba ikigongwe kuko iyo habonetse ibintu bigaragara ntibaza kwatamuntu reka kwemera yuko afata ibingingo izo rero mu gihe byavuze nyaho utabumva ngo bakanakagwe k'abantu ahandi ngo abantu bakoresha n'umugambi ku butegetsi ahandi ye mama ngo bagiye gutama ikingingo mushikiranganji ahandi ngo bariye amafaranga ahandi ngo ibi n'ibi biriya ibyo ni ibintu n'imvugo zikoreshwa mu gihe abantu bamaze gutata igituma izi mvugo zibaho rero ni uko abantu bicarana bakavuga bati ibyo nakuvuze ko ni ibi ibyo ni ibi ntabwo ni ibi hama inyishu ikaboneka icyo rero gushona no munsi ntikiraba mu buryo navuga bwugurutse n'imitima yugurutse
mwavuze ko mutarekuriwe kuja mu ngoro y'umugambwe CNL gukora ayo manama muri iki gihe abo muri kumwe na wewe amanama muyagirira hehe
umva mu gihe bushyirangari bujya gukurikirana ku imigambi ikora bamaze gufata iyo ngingo nta manama abagishoboka nk'uko babisabye bavuze bati inama zonye zirekuriwe n'amategeko nizo twomenyesha ubwo bushyirangangi biherenje cyane kwerekana yuko turimo turagerageza gushyira ibintu ku murongo no kumvikana ibyo rero bishobora munsi rero ntibishoboka na twebwe ntibikunda kutugira iyo nama kandi ndumva ko tweho mu nzego z'umugambwe nk'uko biteganywa n'amategeko twateza gutumwa kuri umukuru w'umugambwe cyane uko biba bitunganywa gushyira uno munsi ako kandi bari akatujya ngo twicare turabe uko iki cyuka cyohoshoroka
mwihweje indyane zihari n'uburemere bwazo hagati mugambwe CNL muri iki gihe murasekizera ko ibyo bibazo byose mufise mu nzo bitorera inyishu imbere y'amatora yo mu 2025 mugambwe CNL ukaja guhiganwa ari umugambwe wuzuye urimwo abanywanyi bawo bose
jewe ni kuri ndabona neza yuko hari gushaka ku mpande zose mbere washaka twebwe n'ubu twiteguye yuko neje yaje umukuru w'umugambwe adutumye ko twokwitaba hama tukayaga ibibazo bihari
Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo umuyage ku bibazo nkoramutima biri hagati mu mugambwe CNL mwakoze cyane
nakoze namwe kudutujya kara neje ni mwadukenera tuzokora amatwiteguye kubishura
turashimiye bashinga naye mwese mwaduha ikiganiro turashimiye kandi n'abaduteze amatwi abakunzi bi radio Ijwi ry'Amerika
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku Ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi ry'Amerika kandi murakarama dusangire ijambo dusangire